Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio y'ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na hazo ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze
barishe umwana w'umukobwa w'impunzi agiye ku ishuri bamaze kumwica niho impunzi zo ngahe murongo zafatwa na gashavu nabo bongera babona uwundi muntu nyene w'umubembe ategereye uwundi mudama avuye kwa muganga baramukubita baramugirira nabi.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi ba mu ikambi ya Murongwe iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha agaruka ku ntandaro w'icuka kibi n'imigenderanire itari myiza hagati y'izo mpunzi n'abanyagihugu b'abakongomani baba Murongwe. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye y'abagize umugwi ujeje gutegura amatora mu gihugu c'u Burundi seni barahiye. Turazigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndabwiye muri make ko abantu bashika kuri 23 bishwe mu bwicanyi buhagaze ku moko bwabaye hafi y'umugwa mukuru wa Ethiopia mu mpera z'inondwi iheze. Ubwo bwicanyi bwadutse ku munsi wa gatandatu inyuma y'ibirori byo guhimbaza igaruka mu gihugu ryahoze ari umukuru w'umuhari w'abitwaje ibirwanisho wa Oromo. Uwo murwi w'abaroberi uherutse gusinya amasezerano y'amahoro na leta ya Ethiopia, muravyibuka. Amakuru amwe atangazwa akavuga ko umurwi w'abagizi ba nabi bateye ingo abantu n'amaduka ari mu karere ka Burayu ni mu ntara ya Oromia ikikujwe umugwa mukuru. Abantu amajana n'amajana bamaze guta ingo zabo kwera ubwo bwicanyi. Abategetsi bakavuga ko abantu bashika kuri 70 bahagaritswe n'igipolisi mu mvo z'amatohoza. Kumugabane wa Afrika kandi sentare mpuzamakungu mpanavyaha yaraciriye urubanza umunyepolitike w'umunyekongo Jean Pierre Bemba rw'umunyororo w'umwaka umwe kuvyagije ivyo gupfumbatisha ivyabona mu rubanza yaburanishwamo niyo sentare, ariko ikavuga ko atazopfungwa bivanye n'imyaka yaramaze mu munyororo. Bemba atavuga rumwe na perezida Joseph Kabila yari yararekuwe na CPI mu kwezi guheze, abona gusubira mu gihugu ciwe gukora ibikorwa vya politike ndetse arashikiriza kandidature yiwe mu matora ategekanye je mu kwezi kwa 12. Ariko sentare ya Kongo yubahiriza ibwirizwa nshingiro yaramwankiye ivuga ko atemerewe kwitoza kubw'ivyo vyaha yagirizwa na CPI. Leta ya Trump yagabanije ibitigiri by'impunzi yemerera kwinjira mu gihugu. Sekretari wa Leta wa Leta Zunze za Amerika Mike Pompeo yatangaje ejo kuwa mbere ko impunzi 30,000 arizo zizokwakirwa muri Leta Zunze za Amerika mu mwaka w'2019 uza. Igitigiri gito cyane cemerewe kuva mu mwaka w'1980. Mike Pompeo yavuze ko Amerika yiteze gutunganiriza impunzi zirenga 30,000 hamwe n'abasaba ubuhungiro bashika ku 280,000 mu mwaka w'2019. Yatangaje ko imvo z'umutekano wa Amerika arizo nyamukuru zitumye haba iryo gabanywa. Akavuga kandi ko ubuhinga bwahora bukoreshwa mu kugenzura impunzi wasanga bwemerera n'abashobora kuba bafitanye isano n'iterabwoba. Mwomenya ko mu mwaka wa nyuma w'intwaro ya Perezida Obama leta yiwe yakiriye impunzi zishika ku 85,000. Radio Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri no saha muri ko mutwumva kuri metero 45, 31 na metero 41. Ku mugoroba mucamuja kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushaka kumva ijwi rya Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Facebook yacu muyira isanga kwa makuru atandukanye n'amavideo atandukanye ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Abagize umugwi wigenga w'igihugu mu Burundi jeje gutegura amatora seni barahiye kuri no wa kabiri imbere y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'inamashinga mateka undi yarahijwe kugira ngo atangure amabanga n'umushikiranganje mushasha wo kumenyesha amakuru n'imenyesha makuru Frederic Manirakiza ivyo birori vyakurikiranywe mu namashinga mateka mu Kigobe na mugenzi wacu Raymond Zimana
devant le parlement investi du mandat du peuple burundais seul détenteur de la souveraineté nationale moi Kazihise Pierre Claver.
Urongoye umugwi seni Pierre Claver Kazihise niwe yatanguye kurahira mu bantu ndwi bagize umugwi seni ujeje gutunganya amatora yabo uyo mukuru wawo nabandi bagize uyo mugwi bose barahira bavuga bati
Je jure fidélité à la charte
Darahiye ko nazohemukira umwe bw'abarundi ibwirizwa shingiro hamwe n'amategeko niyemeje kuzotunganya amatora mu bwigenge ntangere no kudahengama nisunze umutima w'ukunda igihugu
impartialité et en sens aigu de patriotisme.
Kiretse Pierre Claver Kazihise agiye kurongora uyo mugwi asanzwe arongoye ishyirahamwe ryigenga Akopa Burundi. Abandi barahiye bari muri uyo mugwi ujeje gutunganya amatora ni Anosiata niyo nkuri cegera c'urongoye uyo mugwi yahora muri uyo mugwi nyene. Uwundi ni Philippe Nzobonariba yahora ari umunyamabanga n'umuvugizi wa leta ubakaba ajejwe kwigisha iby'amatora no kumenyesha amakuru muri uyo mugwi. Serge Ndayiragije yahora ari umushikiranganje wo kumenyesha amakuru ari mu runani amizero y'abarundi nawe yarahiye muri uyo mugwi akaba ajejwe intwara n'ubutunzi. Jean Anastase hicu Burundi yahora muri uyo mugwi ajejwe iby'ubuhinga bwa none n'ibikoresho muri uwo mugwi mu gihe ya Sainte Niyonzima ajejwe ibibazo bijanye n'amategeko nayo Marguerite Kamana ajejwe byo gutunganya uburyo n'ibikoresho. Umugwi mushaje ujejwe amatora ukabugize n'abantu ndwi kandi ukazomara imyaka indwi mu gihe uwahora warugizwe n'abantu batanu kandi ukamara imyaka itanu bikaba byakozwe kwisunga ibwirizwa shingiro rishaje. Naho muri uwo mugwi harimwo uwavuye mu runana mizero y'abarundi igihe bemezwa n'amashinga mateka batuye muri ugo runani ntibakurikiranye ivyo bikogwa ko batorewe uja muri uwo mugwi batagishijwe inama.
Abashoboye gutanga abantu bagize urya mugwi ni kuvuga imigambwe mbere ndetse no muri societe civile bashoboye kwegegwa barababaza jije baraheza baratanga abantu bipfuza ko boja muri uwo mugwi. Ivyo rero ntivyabaye mu bijanye n'urunani amizero y'abarundi. Ama hariho nikindi umuntu agiye kwitegereza neza urya mugwi arasangamwo mugambo ufise abashinga mateka babiri waronsemwo babiri. Mugabo twebwe ngaha mu na mashinga mateka turashika 25 ariko bakaduhereza umwe nawe nyene batiriwe baratubaza. Murumva yuko tutashoboye kubitahura neza.
Kiretse abo bagize umugwi seni ujeje gutunganya amatora barahiye ubundi yarahiye imbere y'inamashinga mateka n'umukuru w'igihugu ni Frederico Manirakiza umushikiranganji mushasha ajeje kumenyesha amakuru n'imenyesha amakuru
toutes mes forces à défendre les intérêts supérieurs de la nation à promouvoir l'unité et la cohésion du peuple burundais.
Uyo nawe ava mu runana mizero y'abarundi akaba asubiriye Sergio Ndayiragije yashinzwe amabanga mu mugwi seni ujeje gutunganya amatora mu gihe bari muri seni batera umukono imbere y'abagize ibiro by'inama nshingamateka n'ingenguzamateka. Uyo mushikiranganji we yateye umukono imbere y'abagize sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro ry'u Burundi. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi ry'Amerika.
Raymond Zimana arakenuye cane nari nayicaye ku masonga nkitangura icuka siciza hagati y'impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Murongwe iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'abanyagihugu ba Murongwe. Intandaro ni gandagurwa ry'umwana w'umwigeme w'umurundikazi yahungiye muri iyo kambi yagandaguwe mu ndwi iheze. Uko niko bamwe mu bavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo babimusiguriye.
Iyi migenderanire itari myiza hagati y'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani b'umurongwe yatumye tugenderera inkambi iri mu birometero bigera kuri 50 n'inkambi yo mu Rusenda. Ukigera mu marembo y'iyi nkambi usanga abaturage b'abakongomani n'impunzi z'abarundi bicaranye baganira bacuruzanya ari nta kibazo, ariko iyo ubajije zimwe mu mpunzi amakuru yazo zikubwira yuko kuva mu mpera z'icyumweru gishize havutse icuka kibi hagati y'impunzi n'abo baturage b'abakongomani batuye Murongwe. Jean Claude niyo mwungeri kimwe n'izindi mpunzi zatugarukiye ku ntandaro y'uyu mwuka mubi utuma habaho imigendanire itari myiza hagati y'impunzi n'abaturage b'abakongomani.
Ni ukuvuga imigendanire nayo itagenda neza. Barishe umwana w'umukobwa w'impunzi agiye ku ishuri bamaze kumwica niho impunzi zo ngaha Murongwe zafatwa n'agashavu nabo bongera babona uwundi muntu nyene w'umubembe ategereye uwundi mudama avuye kwa muganga baramukubita baramugirira nabi. Niho impunzi zafatwa n'agashavu zica zifata uwo muntu nazo ziramukubita zimugirira nabi niho guca biyarira mu mirima y'impunzi zo ngahimurongwe baratemagura yindi barasahura ibiri mu isoko baratwirukana ibindi birasahurwa nico gituma dusaba abajejwe impunzi ko zotugarukira ko ngahimurongwe zikaduhuza n'ababembe basanzwe babanga mu aka gace kimurongo.
Ive Wilonja n'umuyobozi ushinzwe ubuhinzi mu ishyirahamwe rya Depay anyumuza amakuru avugwa n'izi mpunzi ku mirima yazo yose abaturage b'abakongomani bayinjiyemo batemagura imyaka yose kubera icuka kibi cyavutse nyuma yaho umukobwa w'impunzi yishwe nizwe n'abantu bakekwa kuba abakongomani hanyuma izi mpunzi nazo zikubita umusaza w'umubembe. Gusa uyu agronome yemera yuko imwe mu mirima y'izi mpunzi basuye basanze ari abajura bibye mu imyaka. Agira ati
onare markeke mu shamba moya ya tomate njo baliba
kwasanze mu murima umwe w'itomate baribye amabasa abiri, ubundi murima w'umushiki wacu wa Elize bafashe amashu 32, harundi murima batwayemo amashu 22. Nta gikuba cyakitse n'ibihuha byavugwa mu kambi ku mirima yose ya bayimaze
marimere ilikuwa mu kanseme balikata shamba zote nini.
Iyi migendanire itari myiza yatumye bamwe mu banyeshuri mu nkambi ya Murongwe batinya kujya kwiga ku ishuri ribanza rya EP Kasabade n'ishuri ryisumbuye rya Institut Kaseke aho bari basanzwe biga kubera gutinya yuko bashobora kugirwa nabi mu nzira n'abaturage b'abakongomani. Ariko ubwo twagera ku kigo cya EP Kasabade kiri mu birometero bigera kuri 200 n'iyi nkambi twasanze abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi bagera ku 10 baje kwiga, nubwo ababyeyi babo bavuga yuko nta mwana uri kwiga.
Twavuye kavimbira tumaze isomene zibiri mu byo twagwana tuvuga yuko abana bacu baca kwiga, ariko twasanze ino ari ngorane mu zindi. Rero dusabiki dusaba yuko mu kurindira ko umutekano woza makambi hari abaciye ubwenge, hari abaciye kwishura bazi kwigisha kuboza n'amashuri mu makambi kugira barindire ikibazo cy'umutekano kije mu ngiro.
None abo bana banyu ntibari kwiga?
Nta mwana n'umwe ariko ariko no munsi wo kwiga gute kandi ugiye bashaka kwica. Ninde muvyeyi yokumira kurekura umwana mugihe azi ko atagaruka?
Mu rwego rwo gukemura amakimbirane ari hagati y'abo baturage b'abakongomani n'impunzi z'Abarundi, komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi SNR ikorera mu nkambi ya Murongwe kuwa gatandatu yashyizeho itsinda ry'abantu 40 bagizwe n'impunzi z'Abarundi 20 hamwe n'abaturage b'abakongomani b'imurongwe 20 bazafatikanya n'abapolisi ndetse n'abasungusungu kuzajya bakora irondo kugira ngo bagwanye ikibi cyose gishobora kuza hagati y'abakongomani n'Abarundi. Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika imurongo wo mu ntara kivuye amajyepfo.
Vedaste Ngabo, inkuru yawe abakunzi bacu bashobora gusubira kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Muri benshi murindiranye igishika kiyago c'abanyedini cuno munsi muti turagaruka kuki twashimye kugaruka kuvyerekeye igwirirana ry'abavuga ijambo ry'Imana benshi bakunze kwita abavugishwa. Ni kubera iki bagwiriranye vyavuye kuki hari ico vyica mu kwemera kwa bamwe n'abandi? Reka mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse atwakira abatumire hama baheze baduge kw'ijambo.
Umwigisha Toyi Aloyiz, umuhinga mu mibereho imico n'imigenzo yo mu kibano cy'abantu, turabaramukije.
Amahoro neza.
Umuvugishwa Christophe Ndayiragije arongoye ishyirahamwe Rukirisu Live for Christ, namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije, amahoro neza.
Turi kumwe kandi na Patiri Bukene Jeremy arongoye urwego rutunganya ubutumwa bw'abakristu b'abarayike n'ubwibutsamana mu makaminuza y'i Bujumbura muri diyoseze nkuru ya Bujumbura, namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije nanje.
Ego, kubijanye n'igwirirana ry'abavugwabutumwa batagira amashengero bakukira nk'uko tusanzwe tubimenyereye, mbere hari n'abasanzwe batazwi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Umwigisha Toyi Aloyiz, mwebwe musanzwe muri umuhinga mu mibereho yo mu kibano cy'abantu, ivyo mwebwe mubiha insiguriye?
Insiguro tubiha ni ibintu vya kino gihe bisaba kwibwira cyane rwose, bisaba no kurondera makito akavyitondera, ariko hariho insiguro nkenge umuntu yobiha cyane cyane icya mbere cyoco ningene ibintu bigenda birahinduka mu byumviro by'abantu n'uko abantu babona ibintu ningene abantu bagenda barahanahana bahanana amakuru amakuru agendera arakwiragirana mu bantu. Ugasanga rero byo tumenyereye mu minsi yaheraho aho umuntu yaronkera ukwemera kwiwe n'ibyo ukwemera kwiwe bigenda bahinduka kumbure kuziko cyanke muri eklezia. Ugasanga rero hariho abandi bagenda n'ukundi kuntu ibyumviro bihanahana, ugasanga aho bahora baronkera ko kwemera kwawe n'ibyo kwemera kwawe n'ibyo byabo baheze bakaronka n'ahandi n'izindi nzira. Na cyane cyane ubu buhinga bwa none usanga umuntu ashobora kuronkera henshi atakibironkera kwa Patiri wenyine gusa, Patiri mukuru wiwe mugabo n'ahandi ari kuri televiziyo arahandi ari hose. Ugasanga rero arashoboye kuronka abandi bantu ubundi buryo yindi nzira akoramo ibyumviro bigatuma nawe nyiragira gute ashora guhindura ibyumviro byiwe ni banashaka n'icyumviro cy'ukurondera nge nawe nyene yogira gute iyo jambo yogigisha ibintu byobyigisha akona ko bishoba kandi akabigira arosa amumviza rero agaheza akabigira ikindi nacyo kandi nogira nti rabona aba bitwa ko ari abantu bigisha ijambo ry'Imana kugwe guhejuru barambaye cyane gose barafise uruhara rudasanzwe kuko nibo ivyumviro babitegekanya bakabinsiguro bakabisigura bagaheza kandi bakabishyira mu bantu aha rero imyaka tugezemmo ntibikwiye gusa kubisigura no kwisigurira abandi ariko kandi hari ikindi kica kizamwo ni guheza kubigendera iyo rero batabigendeye cyane cyane urugwaruka aba bari kwaruka bato bato bagira bati none ko vya bindi bigisha batabigendeye canke bagende kundi kuntu iraheza no byindi kandi ugasanga kumure biratumye wa munagize gute ha hantu yaronkira ibyumviro atumbereza iyo dini giwa gatigana ndonere dini giwanje cyoza ari sumbiriza ibyo nsanzwe mu rwose bacha biyonkora bagatangura gwabo imvo ni nyinshi boni nyinshi boni nyinshi
ego reka twumvirize patiri Bukene Jeremy asanzwe atangizo nyigisho mu makaminuza asanzwe agwiriyemo rwaruka pati mwebwe ibyo mu bihisigura ibihe namwe nkabegere rwaruka
ego murakoze cyane jewe cawumva yuko muri kaminuza ugaruka ruba ruko ruisununura mu byumviro n'abantu rero bafise ingene yabona ibintu batabishimye barabishikiriza canke nkuko ubundi yabivuze bagahindura nagomba gusubira inyuma mugabo jewe guhindura madini si byubu kumburi ubu biranyaruka cyane kandi ni byinshi rwose ni kuri
biroroshye
udasanzwe barahindura amadini araza ari menshi birafise rero insiguro kuko amadini yaje kuva kera cyane yagiye kuraba ingene yagiye ariyo nkora none musingene avuka mugabo ahi Burundi ahi mu gisagara cy'Ubujumbura bumvise ko dufise amadini amajana 600 cyumva yuko dufise nagamvuga ngo turatunze mugabo cyumva yuko atari ibintu bisanzwe na hantu hato cyane gose amajana 600 ni menshi gose abahinga rero bagiye baravyiga barerekana yuko bwa mbere na mbere amadini ahinduka gose ahantu hakunda kuba intambara kandi ukabona natwe nko muri Afrika intambara sinke icyo ni kimwe mu bindi no kuvuga yuko intambara n'abanyapolitiki basubira namwo ni abakiri bato cyangwa abantu bose baherezwe ibigwa abantu benshi baherezwe ibigwanisho bakagwana baje usanga rero intambara ziratwaye ibintu ziratwaye abantu bagasigara bakumva basigaye ari bonyene zo usanga rero abantu bafise impengamiro yo kugira bifadikize abantu baserukira Imana kuko Imana mu mutima w'umuntu mu mutwe w'umuntu Imana igira neza Imana ni nyembabazi abayiserukira rero birumvikana yuko bategerezwa kumera nk'isase rivuye kucuma basa n'Imana naho rimwe mwe yabivuze bidakunda kumera ku mwana w'umuntu biramushikira cyakabiri ubukene turimo nabwo ego kuko ugiye kuri amadini menshi genda nawe niyaza ko nawe ushaka kuyibona abenshi abemerera akazi bazabasengera nk'akazi bazabasengera nk'umwana bataronka ikibondo baronke bamenye mu ishuri bazoronke amahera yo kuriha inzu z'abandi baronke ibyo bafungura
kose batanga indemeshanyo
ego mugabo rimwe harusanga
cyane hari inyungu zabo abo baremesha babashaka gukura
ibyo oyo biza guhinduka amaze kugerayo kuko kubyukuri hariho ibyo bemererwa bitabavise kuko barabihurirana bigahurirana na Imana kisho cyangwa ugasanga umuntu n'umunyakuri avuga ibintu atumwe n'Imana mugabo atari bakabire birabeshuzwa n'ibikurikira
ego reka duhe jambo uno ya yitwa ko yoba yaserukiye amwe muri ayo amasengero ariko aravuka ariko ni umuvugishwa abita abaprofete mu rurimi rw'Igifaransa Christophe Ndayiragije mwebwe ivyo mwebwe muvuga kwiki mwebwe mwatanguye ico gikorwa cyo kuvuga ijambo ry'Imana ni iki cyabasunikiye kwiyongera ku bandi basanzwe bahari basanzwe bakora ivyo bikorwa
ndabashibiye cyane gose kuri ico kibazo mumbarije bivanye n'ukuntu nabanara kuze mu ishengero kandi nkabona ihinduka mu ishengero bihereye muri jewe naje ubwanje no uvuga ni ihinduka cyane cyane ry'uwo muvuduko ibintu biko biraza ihinduka gishengero ukuntu rikoreragenda ubu muri mesi hari umuvuduko mwinshi cyane gose n'ivyo bari turiko kandi turiko turabona abo twita imiyabaga bagenda barazamura igikorwa kindi muri bo kandi bivanye n'ivyo Toyi Aloyse yavuze n'ivyo Padiri yavuze urashobora kubona yuko harimwo ikintu kiriko kirabikorera kuko kuri ivyo bintu kuko uravye ukuntu umuntu agenda arahinduka bivanye n'ama source d'information canke ahakura ama makuru yiwe ni ubu isi irateye imbere cyane gose. Hari byitwa WhatsApp, hari byitwa Facebook, hari byitwa nde, ugasanga rero umuntu ariko arakurikira abo bantu, kandi ugasanga yaraba yagereranya gashiraho itandukaniro, ugasanga padiri wiwe cyangwa pastori wiwe hari ibintu atari kwaramuha bimuhagije, akacabona ubundi nawe ibyo nyine ariko arumva hari uwundi muntu ari ahandi hantu yatanguye igikorwa ariko arabyigisha ko akacabona yuko ti wa undi ari muri Etats Unis mu Nyamerika sinzi ndibo mushikire, acagenda kuri uwo muntu akemera kimuka aho yarari akaja kuri uwo muntu akamwumvirizaho, nuko nawe nyene yamara kumva gucyo nyene ugasanga nabandi bari kubumviriza uwo muntu yimukiye ko bandi bari kubumviriza uwundi muntu nawe nyene kandi babonye undi muntu kandi aja akora ibintu by'ibitangaza, nko padiri yavuze ati barasengera abagwaye, barasengera abatavyara abashaka akazi, bigasanga birashoboka birakoreka, akacabona undi muntu ariko akorera handi hano, kandi urumva ko
bisigura
bitandukanye n'abyo ndiye kwarakora wa undi yagiye ko agusanga wa muntu asubiye kwimuka canke abonye tamupasa ariko arabikora akaca tanguza igikorwa nawe kuko tsanga ryo biri muri benshi mu baruka
bisigura yuko mutaba mugikeneye cyane abo oye bari basanzwe aba makuru mu by'Imana kuko asanzwe ari mushaka kuyatora n'ahandi.
Ibyo navyo mvuze ko ari ku mugabo babandi babarongozi babuhama bakinewe cyane kigituma umwana w'umuntu yamarondera umuntu amuba hafi nk'umuvyeyi arumva atamu kubera ko babonye nko kuri izo ama informasyo cyangwa makuru akayakura ku bantu
bari
hirya cha kumbuga ukacusanga rero aci yarondera umuntu ariko arakora nka wa wundi ari ngaha muri kino gihe
ari ku muvuduko nk'uwo yumva
bigatuma yimuka aja uhantu rero ukacusanga rero n'ivyo bintu biriko biraba mwishengera ubundi ho yava ukarero bigatuma havuka amadini menshi.
Pati, ibyo we ntangaruka bishobora kugira none kubo basanzwe babwira ubwo butumwa kuri abo bantu basanzwe bafise inyigisho bakwihijya no hino.
Jaho mbona ko izo ari ingaruka z'izindi ngorane. Nshigikira yuko uko kugirana kw'amadini ari ingaruka z'ibyo navuze ubwa mbere. Ubu rero umbajije uti none ko guhindura.
Nabyo ko bidafise ingaruka zindi zishobora kubyara.
Ingaruka mbona mbi bwa mbere na mbere. Nuko abo bantu bumva bagwiza amadini bose ntibera. Kuko no bangiye kwesha ko abantu bazana amadini mashasha baza kugira ko bwa mbere na mbere umuntu wese yigenga ashobora kuja mu idini rya ryo ryose. Kenshi bakunda kuvuga yuko amadini manini manini ayatangwe kera za Katolika, Protestante canke abamisulima atakwigenga kuri iyo abajenero bumvise ko agiye ahantu bigenga bisanzura birabashimisha cyane. Mugabo
ni kuvuga yuko bakwiriye ngira ngo gufashwa bakaronka ubwisanzure muri amasengero basanzwe bari mu ngira
ubwisanzure buriyo buriyo mugenzi kuko twebwe jewe muri Eglise Katolika nubambesha nuko ariyo ndi kumbure ubaza ngo niko ndayivugira kubera yo ndimwe nta muntu numwe twiga tubaza tubuza gusohoka aragenda kandi yashatse kugaruka aragaruka yagarutse turamuha inyigisho kugira ngo zisubire ahubwo dusubire zimukomeze atsimbatare mugabo ibyo byose ni mu bwigenge nta muntu numwe mugabo uri mu muryango bavuze bati twitegurira amasakramentu n'uko uvuga ngo mbo ngo jewe ngo jenzo bigira uko ndabibonye oya baragutegura umuryango nuko no muhira umuvyeyi arafise ingene narera abana kuko amashengero nanye nategereza gukurikirana no gufasha umuntu uko nyene mu muryango bigenda nuko bo bakorera ku mitima mu miryango nabakorera mu buryo bwinshi
arushatse kujya gutanga ubwo butumwa ukwiwe nyene ashaka kuronka umwidegembya akakongera gataha murekereze ya mukamwa
twebwe turabarungika ahubwo turabarungika yabo dukundiye bose kuva muri politike mu mashuri ahantu hose urazi kugenda ugasanga umukirisu ahagaze mu izina ry'Imana ariko arashinga intahe yanka igiturire yanka kurenganya abandi yanka kubesha bene uwo muntu natuvuga ijambo narimwe bari karakora ubutumwa twebwe ntuduhagarare ko
ego umugisha to ya Loise yari yavuze ko ibyo bigisha byo bavyiza yuko bigiye mu ngiro ariko Patrick nawe yanavuze ati ibyo bintu birafise ingaruka birafise inkomoko yavyo ku bukene n'izindi ingaruka yavuze mwebwe yavuga
ibyo avuga nivyo ndabishigikiye mugabo nagira ndafise ico cy'imbiro nongera ko na jewe
ego
byo gwirirana ku muvuduko udasanzwe byo madini bituma imico imigenzo n'amateka abantu bakiye ko bihungabana banashaka n'umutekano cyane cyane umutekano ku mutima nabo nyene kandi ugahungabana urayuko
urahungabana cyangwa urakomera
urahungabana ntukomera kuri yuko amadini arafise intuzeno ganti uruharu dasanzwe kuko ivyo abantu yucubakira ko twita amateka twaye ngiyonge nderwa ko twita imigenzo n'imifato biba bagira bati bimurikirwa n'inyigisho bwo kwa abantu bagati inyigisho rero ikomoka ifitsitso itito rishika kure cyane gose bahita imana yo rero abavuga iyo mana babaye benshi cyane gose kumurengera ugasanga kandi n'amadini bavugiramo abaye menshi ucuba yuko ayo mateka iyo myifatiyo migenzo iheza igatirigana ko bitera ibibazo byinshi bazo byinshi umitima y'abantu no ninuze irahungabana n'umutekano wa umitima yawo kuko baraheza bagati none ukuri kuri he kuri hariya bikaba byinshi cyane gose hanyuma kandi hari n'igihe usanga muzima bwa minsi yose ingena abantu babayeho ugasanga kumbure ayo madini hashitse igihe asubira namwe nayo nyene kandi maze gusubira namwe rero araheza agatuma nti atera ibibazo bidasanzwe imitima y'abantu icyo ni cyambe hari ikindi kandi muratokwibagira gihambaye cyane gose nuko aho bakorera usanga bakora ahantu hamwe mu kibano cy'abantu mu bantu abantu rero ugasanga hariho abemera aba nabandi atanakimwe babemera babakeneye nogira nti akanya ko kuruha kubaho kwimira ibindi ugasanga ayo madini menshi ariko bakwegera cyanke ariko avuza urwamo rwinshi ugasanga ariho ariko aravogera n'ubwa buzima bw'abantu rero mu buzima bwa misi yose
chaka batwara umwanya wo gukora utundi dukogwa
akatwara umwanya wo gukora utundi dukogwa anashaka kuko ari baza kumukunza bakadodura baje kwigishiki cyangwa bakavuza urwamo rurenge cyangwa urabona izo
reka niko biri ga Christophe
basino vuga neza ko ari ko biri mugabo gusaba hari bonekezamwo utunenge buri kintu cyose kibamwo akenshi kibamwo utunenge nk'ubu nk'iryo kangura ariko riraza ku muvuduko mwinshi ngo mu Burundi urabona ko harabikinga mu kiza
mwe muvyita ikanguro
ikanguro
kuko ikintu bwiza
yego kuko urabona ko ico kintu kiza kikanguka tutari tumenyereye mu ba jeune twari tubimenyereye mu bantu babatama bakuze urumva yuko ni ikintu nokwita ikanguro mu ba jeune haraboneka mutunenge bitavanye yuko barongozi bavyo aribo bafite amakosa ariko bishobora kuvana nuko bo bajeune bo nyene bafite amakosa burya muravye nk'ivyigwa vya psychologie umuntu ashobora kwitirya ro comportement de l'âme canke inyifato y'umusha ukuntu meze burya umujeune akiri mu myaka y'ubuyabayaga canke ico no kwita ni adolescence musanga akantu kano mwa kenshi kari muri we chaka jewe na jewe no bikora urumva naho rero nabo barongozi usanga bariko baratakaza ikiganza cyo kubarongora abo bajeune naho rero no gani leta izana gukurikirana ivyo bikorwa biriko biraba ariko mugabo rero suko bihagaze yuko ngo batere umuhagararo mu gihugu oya
barongereza gutera umutekano muke nkuko oya Louise kavuga muhinga
murongera ko mitima y'abantu ko bacaga ibyimbiro byinshi barahungabana uko barasanzwe abone ibintu
nukubabuzi icyo bakora cyane kubera umwe wese uno musaje gutanga ubwo butumwa ejo hagacuwundi nibyo ari karavuga
rebe ikinga mukiza ariko abukuri bo barakomeza ahubwo umutekano kandi bagakomeza n'amahoro mu mitima y'abantu urumva umuntu niyo cafatira kwinga ikanguro ngo niribi ariko ikanguro ryamari ryiza uko biri kose
pati mu giti ikanguro namwe nkuko ari karabivuga uwari muri abo bakiri bato
oya nibaze ko we ashatse kuvuga iryo kangura ashaka guhindura mu kirundi rya jambo avuga ngo reveye mugabo twebwe ibyo oyi ntabiriho twebwe inyigisho ni ndera mutima inyigisho zikomeza kuko tugese kuvuga ngo ibyo tugira uno munsi cyo twagira ejo
mugabo ikanguro niko ikanguro burya ni gikikiri kigerekana hamwe yo bari kavuga ibitari byo
sino ja kuvyo yavuze mugabo jewe ndibaza ko ikanguro ko ashaka kuvuga ko ari guhaguruka no guhagurutsa abantu ibyo nibaza sinzi ko byashatse kuvuga
uwo muvuduko ahubwo ngira ngo uko haba
reka rero nje ngaruke gato ko je kibazo ukore umwaka imbajije ngira ngo sinina nagitegere na neza ingaruka zijanye n'ibi bintu
ugukinga izo ingaruka mbizi shobora kuva kuri ibyo
yazivuze mushinga nahe Aloyse ingaruka ntizibura ubwa mbere na mbere nuko tuca tuba muri bya bintu nkuko yabivuze abantu baguma bahindura kuko twavuze amakuru ni menshi cyane ibintu bihinduka nirugana n'ingoga abantu bagashaka guhindura uno musa senza aha idazo tudagusenga aha
arakoze mugenzi wacu Diane Ndonse n'abatumire bibe bari kumwe turatumire mu kice ca kabiri ca kino kiganiro muzo subira gukurikira kwa kabiri uza ncuti bakunze mariko muratwumvirizaho muherereye hose mwakenuye yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Al Santos yadufashije muhinga bw'ivyuma na Diane Nahazwe tuzosubire ejo nkaho twahereye mu biganiro turatumiriyemo harimo muri isanga ya saa 10 amakuru avugwa mu Burundi no mu karere saa 12 gice saha 1:30 amakuru azoba bagezweho ku isi ariko na cyane cyane turaza kwibanda ku makuru ya Afrika. Muranigwe mubanye no mu byanyu.